mukomeze kumva radio ijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi, turaramukije, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Louise Bigirimana. Nanjye ndabaramukize ikaze mwese mu biganiro byacu.
Nta bwoko bwo guhonyanga, nta bwoko bwiza gusumba ubundi, nta bwoko nyagukira cyangwa nyagupfa. Abarundi bose, baba Abahutu, Abatutsi cyangwa Abatwa, barangane imbere y'Imana n'amategeko.
Ayo namwe mu magambo yatangajwe na nyakwigendera Perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi mbere yo kugwa mu ndege yarashwe mu 1994.
Nayo muri Zimbabwe, Grace Mugabe agiye gutangura gutohozwa ko n'igipolisi ku byaha yagirizwa ko yagurisha amahembe y'inzovu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Jacob Zuma nawe yitavye ubutungane i Durban kuri uyu munsi wa gatanu, avuga ko ivyo yagirizwa bishingiye kuri politike. Leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'Ubushinwa barabandanya intambara yo guhanahana ibidandazwa.
Iyo nkuru rero hamwe n'izindi mumvise twabateguriye turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Mbere yuko tubagezaho izo nkuru tubararikiye, tugiye kubanza kubabwira amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muragezwaho na mugenzi wanjye Aloise Bigirimana.
Egome, igipolisi cyo muri Zimbabwe kigiye gutangura kubaza Grace Mugabe, umukenyezi uwahoze ari perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe, akekwa ko gushorera mu mahanga bidaciye mu mategeko amenyo y'inzovu yoba yamwungukiye amamiliyoni y'amadolari. Ibyo byatangajwe kuri uyu munsi wa gatanu n'ibimenyeshamakuru vya leta. Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru vyo muri Zimbabwe avuga ko abategetsi b'ico gihugu bakeka Grace Mugabe kuba yarasohoye hanze y'igihugu amahembe y'inzovu menshi mu bihugu by'Ubushinwa, Emirati Arabi Uniti na Leta Zunze za Amerika. Raporo yasohotse yavuga ko yavuzwe no mu kinyamakuru cyandikira muri Zimbabwe Sunday Mail, iremeza ko yahishije urwo rudandazwa mu gutegeka leta y'igihugu ciwe usohora impapuro z'amagendo zimuha uburenganzira bwo kohereza ayo mahembe hanze, avyitirira utuganuke arungikiye abategetsi bo mu mahanga. Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yemeje kuri uyu wa gatanu ko ivyo yagirizwa atakindi bigamije atari ivya politike. Ni mu gihe yari yitavye ubwa mbere ubutungane ku vyaha vyo kurya ruswa mu isoko ryo kugura ibirwanisho yakoze haraheze imyaka ishika 20. Inyuma y'amezi abiri atanze imihoho, Jacob Zuma yitavye sentare nkuru yo mu gisagara ca Durban mu buraruko bushira ubuseruko, aho yumvirijwe umwanya muto mu nyuma urubanza gururizwa ku itariki y'umunani kwezi kwa gatandatu, kugira bahe umwanya impande zose zerwa n'ugo rubanza gutororokanya ibirego hamwe no kwiregura. Umucamanza muri Brazil yategetse Luis Inacio Lula yahoze ari perezida w'ico gihugu kwishikana ku butegetsi bo mu gisagara cha Curitiba mu manuko kuri uyu munsi wa gatanu, kugira atangure igifungo cy'imyaka 12 ku byaha yagirijwe byo kurya ruswa. Do Silva yagiriwe mu mwaka uheze icyaha cyo gufumbatishwa na kompanyi yubaka amazu mu bikorwa byo gusubiramwo inyubakwa ya leta itumbereye hafi y'ibahari. Da Silva avuga ko ibyo byaha byo kurya ibiturire yagirizwa bishingiye kuri politike kandi bigamije kumukumira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kw'icumi. Tukaruke muri Afrika, umuvugizi w'icegera cy'umukuru w'igihugu muri Sudani y'Epfo James Wani Iga yahisemo gutanga imihoho avuga ko adashobora gukorera leta ituma abanyagihugu baguma mu mibabaro atako yovugwa. David Mayenne Dengdite yabwijwe rya Amerika ko aheze indwi avuye muri ayo mabanga bitewe n'ico yise politike mbi za leta kuba nyagihugu. Yagize ati no kwitwa indyajya mu gihe nokorera abami babiri leta ikinyiza abanyagihugu bayo ikabagumiza mu mibabaro. Kurundi ruhande nkitwa ko ndiko nkorera abanyagihugu nyene bari mu bihe bitoroshe. Ivyo Dendite yabishikirije i Denver muri leta ya Colorado aha muri leta z'umwe za Amerika aho ari muri iki gihe.
Arakoze mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana utugejeho aya makuru mwumviye kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda naho mu Burundi mukamwa dukurikiye kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na kuri Facebook kuri adresse radio yacu. Kuri site yacu nayo ni wezitatu radio yacu voa.com.
Radijwe rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tujye noneho mu karere. Imyaka 24 iruzuye nyuma yuko indege yari itwaye wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana na mugenzi we Burundi Cyprien Ntaryamira ihanuwe. Abo bakuru b'ibihugu bombi basize ubuzima muri iyo mpanuka. Kuri uyu wa gatanu Uburundi bwibutse iyo myaka 24 ishize Cyprien Ntaryamira yitabye Imana. Mugenzi wacu Diane Ndonse uri Bujumbura mu Burundi yakurikiranye imihango yo kwibukanya kugendera Ntaryamira.
Ibirori byo kwibuka umwisi Cyprien Ntaryamira byatanguwe n'inkuka y'imisa isaza 3 mu isengero Cathedrale Regina Mundi. Byitabwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi ivyegera vyiwe abaserukira ibihugu bitandukanye mu Burundi inama nshingamateka na nkenguza amateka n'abari mu zindi nzego hamwe n'imigambo itandukanye eka n'umuryango wa Perezida Cyprien Ntaryamira wari witavye. Musenyeri Evariste Ngoyagoye yahora rongoye diyoseze nkuru ya Bujumbura mu ijambo ry'Imana yasiguye rijanye n'umunsi mukuru wa Pasika uherutse guhimbazwa asaba ko ubwicanyi nk'ubwo butosubira.
Dusaba ko ibara nk'iryo ririza risubire mu bihugu, simvuze mu gihugu gusa, kimwe mu bihugu. Ivyo rero biva no ku bantu, biva no kuri politike yabo, biva ku mibano yabo, biva ku migenzo yabo, biva ku gushaka kwabo, biva kuco twegwe nyine twiyemeje. Twiyemeje mugabe dushaka gukurikira itegeko mukama yadusigaranye.
Inyuma y'inkuka y'imisa, ibirori vyabandanirije ku ntatemwe muri Cyprien Ntaryamira iri kwibarabara ry'uwa mbere munyonyo. Hibukijwe ivyaranze ubuzima bwiwe imbere yuko abari bitavye ibirori bashira ingori z'amashugwe ku ntatemwa. Uretse ko mu kurangiza ibirori hagarukanywe ijambo ryashikirijwe n'umuhisi Cyprien Ntaryamira nta rindi jambo ryavuzwe. Bimwe mu byo yashikirije harimwo kugarukira indero mu bisata bitandukanye hamwe no kubahiriza agateka kazi na muntu.
Dutegerezwa kumvisha abarundi bose ko kizira gucyoza agateka ka muntu uwo ari we wese, yaba umuhutu, umututsi cyangwa umutwa, akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe, mu biwe no mu byiwe. Nta bwoko bwo guhonya, nta bwoko bwo guhonyangwa, nta bwoko bwiza gusumba ubundi, nta bwoko nyagukira cyangwa nyagupfa. Abarundi bose, baba abahutu, abatutsi cyangwa abatwa, barangane imbere y'Imana n'amategeko. Majambo make, tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu.
Umwe mu bo bagendanye n'uyu muhisi Sylvestre Ntibantunganya yigeze kurongora igihugu cy'u Burundi avuga ko iriragi ritakurikijwe.
Cyprien Ntaryamira yari umuntu yaharanira discipline mwabyumvise uravye discipline nike nokubaha amabwirizwa nuko amategeko abagenga iyo tuwa amabwirizwa uwo ari we wese uba mu yubahiriza uba muri aya arabuta yubashe ubuciye kubiri na discipline ivyo buza kubiraho ubu wosanga abantu babigira nikibazo sinza kwishura mu wese yishura tugatwe kiwe yaba tubigira gutyo mugawo nokubwiye yuko uburundi bwa bwarateye intambwe ikomeye yindi ugasanga nta muntu udakifise ubwoba yibaza iki canke kirinya
twibutse ko president Cipriano Ntaryamira yafiriye mu ndege iyo bamwe bavuga ko yagize isanganya abandi bakavuga ko yarasiwe hejuru y'ikibuga c'indege c'i Kanombe mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe yari mureruye igahitana n'abashikiranganje babiri b'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda w'ico gihe Habyarimana Juvenal bari kumwe aha rero umugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi mu itangazo wasohoye kuri uyu wa kane wegeka ugo rupfu ku gihugu cy'u Rwanda nayo mu mugambwe Sahwanya Frodebu umwisi yahozemmo basaba leta y'u Burundi hamwe n'andi ma leta yaba ayo mu karere canka yandi kugira amatohoza kugira ngo uzokwagirwa n'icaha ahanwe n'amategeko Pierre Claver Nahimana n'umunyamabanga mu mugambwe Sahwanya Frodebu
muri Sahwanya Frodebu rero turababara cyane kubona atakintu na kimwe kirakugwa n'ibihugu byacu rwa Burundi rwa Rwanda ndetse n'aka karere ndetse n'isi yose kugira ngo ukuri kumenyekane kubera kuko ivyo bitabaye kuko nabivuze ni hamwe iyo ngeso mbi y'ukwica abakuru b'ibihugu ukwica abategetsi cyanye mbere n'ibyo bijanye no kwica abene gihugu bose ukamenya ntacabaye
inyuma y'imyaka 24 iheze Perezida Cipriano Ntaryamira apfuye umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba mwitangazo yasohoye kuri uyu wa kane avuga ko ataburyo bafise bwo gukora amatohoza vyongeye bivuye kumwumvikano muke uri hagati y'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ko ico gikogwa kidashobora kwihuta umunyamabanga Philippe Nzobonariba asaba bifuza ko ukuri kuja habona gutenyenya Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakoze tukiri kuri iyi nkuru mu gihe uko umwaka utashye tariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane mu gihugu cyose cy'u Burundi hatunganywa imihango yo kwibukanya kwigendera Cyprien Ntaryamira iyo avuka umuryango we uba mu bukene butagira urugero mugenzi wacu Fidelite Ishatse yanyarukiyeyo adutegurira iyi nkuru
Ku mutumba gitwe zone Mageyo komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura niho umwisi president Ntaryamira Cyprien yataye uruzogi niko yo metero 23 uva mu gisagara ca Bujumbura avuka mu mihane na mibarabara y'igihugu numero ya mbere ligari ntara zo hagati mu gihugu izo mu buraruko mu gushika iwabo ntabarabari hari hakora utuya tw'ikirundi aho yavukiye ntanzi hari yarahenutse kuri uyo mutumba nta bavyaki yafise bayita vy'Imana mu cuti ziwe hasigaye aho bavukana abishwa biwe abahungu wabo abavyara hamwe n'ababanyi mu bana 10 bavukana bane bonyene niho bagisigaye ku isi twaronse amahirwe yo kuvugana babiri muri bo Ntaryamira Silvana twamusanze muhiriwe aho yubatse ku mutumba wa gitwe yabwiye ujya Amerika ko abayeho mu bukene ntangere
nta kintu na kimwe buzima bwe wanje atamfashamo apfiriye bonicaye kunyene urabura n'inzumbayemo ngaha angene yafiye kumpenukira nkubuza wumva ngo nimushiki wa Ntaryamira masuka president jembe nsigambe nsangu kunyegeza mbere nzimvuga ko ndi mushiki wa Ntaryamira ko mbona ko mbayeho nabi ndakidukurikirana twebere dusanga ko twaswe turi imfuvu wahora tubona yagiye twa dusaba leta rero ubunye yuko yobona za mfuvu akazikurikirana
kuko yabivuze inzu yiwe yarangeterewe n'amazi atagikozwe ishobora gusiduka kubera mikoro maki mu bana indwi afise yashobye gusomesha babiri gusa nabo nyene umwe muri bo aracika muri kaminuza wundi nawe yize ibyo kwigisha kubera kubura akazi ubu yasubiye kwisuka afatiye kukene babayemwo Zakaria na igihugu mukuru wa president Ntaryamira Cyprien amenyesha ko umuryango w'abatate kugifise mu kibano
mubereho yanze yo yarakiriho ndamise akaruso
ubu no ubuzika
ko ubunye none n'igipane n'igisagi cyanyeje mbanda cyambaye haje mbanje n'haje kwibarabara bagavuga ati eh ndagitwakiye kwati ari mwene wabo nanaka baba asenera none ubugunye urusanga nkabara ngabusaga gapuka ubiginyima ngwa wamutama ngugenda hari anya ngo ntona ko bahomvye ngo agenda hari anya ako gacaka bagasuzugura kabe
ugwaruka rugizwe nabuzukuru hamwe nabishwa biwe nabwo navuga yuko bakekezwa
keshi no abantu gusa nibo bitwengera gusa bakadutwenga ngo bajya ngo nibanwe bavuka ngo mu muryango wa president nako ibimaramara bikatwisha turavye ko mutubayeho je sinzi imbere yuko twegwe dutembere nk'ahandi hantu baravuka abandi ba president yuko ahiwacu yuko ariko hameze nico kimwe naho hantu
abantu bakaza bavuga ngo none mwe murakinye ngo kandi murabo kwa ntaryamira baravuga ngo inkuru mwishwa ntaryamira ngo nkubuka bumeze nkuko onye nanye nkata numva mbabaye nkavuga ati mbega mana nkubu yoba yarakiriho nti urumva nkubu ngere ko ngende badukekeze
umujyango w'umwisi ntaryamira ubabazwa cyane cyane nuko leta wibuka gusa yo hari iteki 6 ukwezi kwa 4 yafiriye ko naho nyene uyo mujyango uvuga yuko atari imisi yose kubicamo rimwe na rimwe bagakumigwa Sylvain ntaryamira yatubwiye byabaye ko mu mwaka wa 2015 aho biteguye baje gutegera imodoka iza kubatora nkuko vyahora ariko barayirindira barahebura
umwose naravyuce nditegura nja kwibarara tegera imodoka ndabura ushika mu masaha 3:45 kwaje kwipakiza rero imodoka chaturagenda hari kwaje dushika ducarusanga n'imisa yaheze chatukoma ngaho twifata neza gucya turahora sinzi abantu batubonye rero ati mugaba ari abantu tubasitse ni famiye yuko najyamye ugashagaruka rero ibidusanga nk'ibirori bigira bihere hariyo urumva naho nyine twinjiye batugumitse inyuma twinjiye mu rupango hariya indani kwaca tugumaho nyine urumva ko twari dufise urukumba kumba runini cyane kose ku mutima wari basho wari kumfata navuga nti oya njavuga ati sinzosubirayo
naho mu myaka yakurikiye iryo kosa ryakosowe kubyo umuryango hacari hagahaze ibyifuzo vyabo nuko hotegekanywa ishugwe ry'umuryango w'amaraso hako barisangira nawo umuryango president ntaryamira yasabye nk'umugeni
twige tugiye yego urabwa ati umuryango kwa ntaryamira turagenda tugiye yamutama tuyikonera ko twese sebuke wiye ngano n'ubwo naho kibere nawe ibari kwiye twebwe wa mujyango wa ntaryamira ukaba uzana ugasirako icyo bidufite kagihitse kubera kuko twari kwege nyene wa mujyango wiwe wo marasa ukaba rugizanira umujyango wa ntaryamira ugatwarisirwe ryawo yababa sebukwe bagacora gwabo nabo bakarizana
muri rusange baba w'umuryango wiwe canke ababanyi bose bamwe basaba yuko matohoza ku rupfu rwa ntaryamira Cyprien yova mu nzira muri komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura Fidelite ishatse icyo gya Amerika
Fidelite urakoze tuve mu Burundi tunyarukira noneho mu Rwanda aho ejo tariki ya 7 ukwezi kwa 4 u Rwanda ruzibuka ku nshuro ya 24 jenoside yakorewe abatutsi n'umuhango uteganijwe kubera ku rwibutso rwa jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu midugudu yose y'igihugu mugenzi wacu Asumta Kaboyi aratubwira ibiteganijwe
ku rwego rw'igihugu umuhango wo kwibuka urabera ku rwibutso rwa jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali Perezida wa Repubulika azacanira umuriro rw'icyizere ruzamara iminsi 100 ingana n'igihe jenoside yamaze mu Rwanda biteganijwe ko kandi Perezida Kagame azashyira indabo ku mva zishyinguwemo imibiri y'abazize jenoside igera ku 150,000 biciwe mu mujyi wa Kigali ndetse n'abakuwe mu nkengero zawo Perezida Kagame azageza ijambo kubitabiriye uyu muhango ku rwibutso rwa Kigali Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya jenoside izatangira ikiganiro ku bwiyunge no kwibuka ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu hateganijwe urugendo rwo kwibuka rusigaye rukorwa buri mwaka ruba ruyobowe n'umukuru w'igihugu n'urugendo rwitabirwa ku bwinshi n'abakiri bato uru rugendo ariko ruzashoboka mu gihe imvura yaba itaguye kuko bimaze igihe igaragara ko imvura ari nyinshi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu hose mu gihe uru rugendo rwaramuka rubaye ruzatangira ku cyiciro cy'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda rusorezwa kuri Stade Amahoro ahabera ijoro ryo kwibuka iri joro rirangwamo n'ubuhamya butangwa n'abacitse ku icumu imivugo indirimbo byose bigamije kwibuka kwibuka ku nshuro ya 24 bizakorerwa no mu rwego rw'imidugudu aho abantu bose bazatangira tanga ibiganiro barangije gutegurwa ndetse bakazatanga ibiganiro bimwe mu gihugu hose byose byatanzwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG ku rwego rw'igihugu imihango yo gusoza icyunamo buri mwaka ibere ku rwibutso rwa Rebero naho ni mu mujyi wa Kigali ahashingwa abanyapolitiki banyuranye bishwe mu gihe cya Jenoside mu kwibuka ku nshuro ya 24 Jenoside yakorewe Abatutsi Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya kurwanya jenoside yazanyemo impinduka aho yasabye abantu bose ko ibikorwa byo kwibuka bitagombye kurenza amasaha atatu CNRG ivuga ko yahinduye iyi gahunda kuko wasangaga kwibuka hari aho bitwara amasaha umunani cyangwa umunsi wose ugasanga batakure bananiwe cyangwa se bakagira iwabo mu gicuku mu byagabanijwe mu gihe cyo kwibuka icyatwaraga amasaha menshi misa yakuwemo iharirwa isengesho rimara hagati y'iminota itanu kugeza ku minota icumi Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Bana biwacu I Rwanda nimuze twibuke Twibuke genocide yakorewe abatutsi Rubanda banyimyamatwi Ngwa kenshi jye mvuga ishavu Ibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda Ibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye Ijoro ribarugwa riraye Ijoro ribarugwa riraye Nitwebwe tuzamurira isi Kuko twamenya amacakubiri Nitwebwe tuzamyubure Kuko twagiriwe urwango Tuzaba bahamya Mutazumugisha zeze ku giti cy'umuruho tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu tuzaba mutazumugisha zeze ku giti cy'umuruho Amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu abantu babona umwana na w'insina bakibagirwa inguri abantu bavoma amazi y'iriba bakibagirwa isoko Banyibutse ikiremwa muntu gitinya kwibuka ngo nuko amateka yacu ari mabi amateka nubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye amateka nubwo yaba babaje tuzavuga amazina yayo Kupariyo nguri yacu Dushimira ejo hazaza Ijoro ribarumwa riraye Nitwebwe tuzaburira isi Kuko twamenya amacakubiri Nitwebwe tuzahamya ubuhe Kuko twagiriwe urwango Tuzaba bahamya burukundo Tuzaba imbuto z'umugisha
mukomeje rwo gukurikira radio ijwi rya America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uwahoze ari ministri w'itangazamakuru mu Rwanda washinjwaga ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi muri 1994 aherutse gupfira mu gihugu cya Mali. Ereze Niyitegeka yari yaroherejwe na ONU kurangirizayo igihano yakatiwe cyo gufungwa ubuzima bwe bwose. Umuryango wa Niyitegeka wasabye ibiro bya ONU biri Arusha muri Tanzania gusobanura iby'ubwo rupfu. ONU yarabihakanye ivuga ko yari mu maboko y'igihugu cya Mali. Inkuru irambuye muragezwaho na mugenzi wacu Pierre Carvenio nkuru urarusha.
Igisata cha ONU cyashiriweho kurangiza imanza zasigaje na TPR sentare mpuzamakungu mpanabyaha yacira imanza bakoze ho nyabwoko mu Rwanda kivuga ko camenye amakuru ko umugabo yitwa Eliezer Niyitegeka yapfiriye mu bitaro biri ku mugwa mukuru w'igihugu cya Mali. Chemeza ko yapfuye itariki 28 z'ukwezi guheze. Ico gisata kivuga ko yari mu bagiriwe n'ivyaha by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi kandi ko yari yaciriwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu mwaka w'2004. Ico gisata ca ONU kivuga ko Niyitegeka yari yarungetswe mu gihugu ca Mali gufungirwayo kugira ngo arangirizeyo igihano n'abandi bajanye hakurikijwe amasezerano yabaye hagati ya ONU na Mali mu kwezi kwa gatano umwaka w'2006. Umuryango w'uwo muhisi ntiwatebye kwitura ONU ubicishije kuri ico gisata. Itariki zitatu z'ukwezi kwa kane hayizindwe imwe gusa Niyitegeka yitavye uwamuremye umunyamategeko w'umuryango wiwe wandikiye ONU usaba ko hokorwa amatohoza yihuta yokwerekana icishe uwo mugabo. Uwo muryango uvuga ko bishoboka ko yoba yazize ingene yarabayeho mu ibohero riri Bamako mu gihugu cya Mali yarungitswemo na ONU. Umuryango wiwe wemeza ko Niyitegeka Eliezer yasavye kenshi ko yujanwa kwivuza kubera amagara yaramukitse ariko ntiyumvigwe. Gutyo uwo muryango ukavuga ko ubwo rupfu ruri ku gatwe ka ONU. Uwo muryango ugasaba insiguro bibaye ngombwa ugahabwa n'indishi y'akababaro. Kuri uyu wa gatanu nyuma y'umutaga igisata ca ONU kiri yarusha cishuye ivyo birego. Mu rwandiko ico gisata candikiye uburanira umuryango wa Eliezer Niyitegeka camenyesheje ko ivyo vyagirije vyose atashingiro bifise kandi ko bigamije kudumisha ikinyoma. Elias Orfemi umwanditse mukuru muri ico gisata yemeje ko ubuzima bwa Niyitegeka bwari mu minwe y'amategeko y'igihugu cya Mali kuva mu mwaka w'2016 ico gihugu kimwakiriye mu ibohero. Ati yamara naho biri uko nticabuza ko igisata cacu kibaza amakuru y'ingene abo twarungitse bamerewe. Abwira umuryango wa Niyitegeka n'umunyamategeko wabo ko bihenze aho babariza kuko wabo yari mu minwe y'ubutegetsi bwa Mali. Ico gisata kemenyesha ko kitigeze na gato cihoza mu gihe Niyitegeka yaragwaye kuko cahawe amakuru ko ibohero rya Mali ryamutwaye kwa muganga Ibamako ari naho yavuye apfira. Eliezer Niyitegeka w'imyaka 67 yahoze hari umushikiranganji w'itangazamakuru mu gihe cy'ihonyabwoko muri 1994 mu Rwanda. Mu kwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda 99 Niyitegeka yafatiwe i Nairobi muri Kenya. Iyo yari yarahungiye ajanwa gufungirwa i Arusha ahari sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Yagiriwe n'ivyaha 8 birimwo ivy'ihonyabwoko ryahitanye abatutsi barenga 50,000 ahitwa Bisesero. Yari yaciriwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu mwaka w'2004. Mu mwaka w'2008 yarungitswe kurangiriza igihano mu gihugu cya Mali ari kumwe n'abandi barimwo nka Jean Kambanda yabaye umushikiranganji wa mbere igihe cy'ihonyabwoko muri 1994. Pierre Claven inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Nshuti mwakomeje gukurikira ibiganiro byacu turi hafi gusoza tubibutsa ariko muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze. Twababwiye ko igipolisi muri Zimbabwe gitangaza ko kigiye kuzotangura kubaza Grace Mugabe, umukenyezi wahoze ari perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe, akekwa ko gushorera mu mahanga bidaciye mu mategeko amenyo y'inzovu yoba yamwungukiye amamiliyoni y'amadolari. Nayo Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yemeje kuri wa gatanu ko ibyo yagirizwa atakindi bigamije atari ibya politike. Ni mu gihe yari yitavye ubwa mbere ubutungane ku byaha byo kurya ruswa mu isoko ryo kugurisha ibirwanisho yakoze haraheze imyaka ishika 20. Umucamanza muri Brazil nawe yategetse Luis Inacio Lula guhoze yahoze ari prezida w'ico gihugu kwishikana ku butegetsi mu gisagara cha Curitiba mu manuko kuri uyu munsi wa gatanu kugira atangure igifungo cy'imyaka 12 kubyaha yagirijwe byo kujya ruswa. Nayo muri Sudan EF umuvugizi w'icegera cy'umukuru w'igihugu James Wani Iga yahisemo gutanga imihoho avuga ko adashobora gukorera leta ituma abanyagihugu baguma mu bibabaro atako yovugwa. Nao yabwije ijwi ry'Amerika ko aheze indwi zibiravuye muri ayo mabanga bitewe n'ico yise politike mbi za leta muri ico gihugu. Na intambara y'urudanda za hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Ubushinwa yunyutse kuri wa gatanu inyuma yaho Perezida Donald Trump ashikirije ko agiye kongereza amatagisi aharugwa ku mamiliyoni ijana z'amadolari ku bidandazwa by'Ubushinwa.
Urakoze rero Aloyizi Bigirimana kuri ayo makuru. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birahumuje. Ubuhanga bw'ibyuma twari turi kumwe na engineer Zoitek Zoniak warufatanije na Fasil Gebehu. Amakuru rero mwagejejweho na Aloyizi Bigirimana kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Twongereho tubashimiye mwese mwaduteze amatwi, tubifuriza amahoro y'Imana. Mugire ijoro ryiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.